Radio Mobiliza ni radio izwi rya Amerika. Radio izwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 ni metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutumvira kuri web3@burungu radio yacu vewa@burungu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidele Niyongabo nje nyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ndabaha ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 24 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi ku munsi wa kabiri sentare ntayinyuzwa y'igihugu yarasomeye urubanza abantu 18 barimo Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi akabaserukira umuryango w'umwe bwa Afrika muri Mali na Sahel wo gupfungwa burundu kuri dosiye y'igandagurwa ya nyakwigendera perezida Mekion Dadai. Pierre Buyoya avuga ko urubanza ruteye kubiri n'amategeko. Yaganiye na mugenzi wacu Frederic Ngondikije.
Nyakuha Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka 18 rubasabira umunyororo wo guherayo eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega urwo rubanza mwagwakiriye gute?
Ubwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza kubwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe ijambo n'iryari rindi mu rubanza ku bwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga ubwo rubanza uravye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu gifaransa prescription. Chaka kuko amategeko yariho mu Burundi mu itegeko yahanwe rihana ibyaha byo 81 ryariho igihe perezida Ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996 rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Muriko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko, muvuze ko ubwo rubanza rwaciwe amategeko aho nyanza?
Navuze yuko sentare nayo nyine itazi amategeko, mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki yaho n'inzego za politiki n'uduca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko.
Aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga.
Ikindi rero nareko ndavuga untunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka visa. Abashingwamanza b'Abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. Ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turiko turagirizwa. Urumva rero ibintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi. Ikindi ni ukongera ni uko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu Ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake. Rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye ni uko urwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'Arusha. kuko masezerano ya Arusha twari twabuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya Commission Verite Reconciliation yari kujya mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki urubanza rujyanye mu butungane.
None mwa mufise
uyarye neza abantu barimwo ni urubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu Ndadaye yaganagurwa ko ni urubanza rwaciriwe novuga intwaro ya iprona kuko uravye mbere nabo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe. No rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turaziyamirije.
Muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe? Murafite umugambi wo kunguruza?
Tuzokunguruza nk'uko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'Uburundi no mu masentare y'Amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko izoshobora kwerekana ko jewe nishe Ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe Ndadaye. Aha mvuze ku giti cyanje.
Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali na Sahel. Murakoze ku kanya mwahaye iradiyo y'ishyu ry'Amerika.
Murakoze Frederic. Radio ijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu Republikani n'uwo bahiganwa umudemokrate Joe Biden barahariye bikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa kane imbere y'amatora azoba ku itariki zitatu y'ukwezi kw'11 k'uyu mwaka. Bashikirije abanyagihugu imigambi yabo itandukanye bikomeye kuba bashaka gushikana igihugu mu myaka ine yimirije. Inkuru mwateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Ken Bredmeier ari Washington. Mwisomegwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu Rwanda.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurepublikani Donald Trump na mukeba w'umudemokrate Joe Biden wahoze ari vice perezida bagiranye ikiganiro mpaka gikomeye mu ijoro ryo kuwa kane ushyiriwe wa gatanu mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatatu z'ukwa cumi na kumwe agera, aho bagaragarije abanyagihugu ibitekerezo bihabanye cyane bijyanye n'aho bagomba kuganisha igihugu mu myaka ine iri imbere. Mu minota igera kuri 90 baranzwe no guhangana cyane. Buri umwe yanengagaho mugenzi wahagaze ku guhagarika icyorezo cya coronavirusi no gukumira ko umubare wabo gihitana wagumya kwiyongera mu gihe Amerika ari izi imbere mu gupfusha benshi, aho abarenga 2,222 bazize icyo cyorezo. Bagiye impaka kandi ku birebana na gahunda z'ubuvuzi, imishahara ku bakozi baciriritse, gukumira ibyaha, imibanire y'amoko muri Amerika, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'imitegekere y'ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mu gusoza, Bwana Trump yavuze ko akwindi manda kubera ko mu magambo ye ugutsinda kwanjye kuraza guhuriza hamwe abanyagihugu. Ubukungu bwacu bwari buhagaze neza cyane mbere y'uko icyorezo cya virusi ya corona kigera mu gihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 kandi tuzongera kugarukana uwo mwanya mu ruhando rw'isi. Ariko mu gihe Biden yaba ari utsinze, Bwana Trump ati muzagira ukwiheba gukabije kuruta uko mwaba mwarigeze kugira. Ku rundi ruhande, Bwana Biden wamaze hafi igice cy'ikinyejana mu rubuga rwa politiki muri Amerika mbere nk'umusenateri ubundi yungirije Perezida Barack Obama, yakomeje gushimangira ko ubutegetsi bwa Trump bwaranzwe no kuyobya, kutagira ibyo bwitaho ndetse n'akajagari, mu gihe nyamara we yiyemeza kongera guhuriza hamwe abanyagihugu. Bwana Biden ati tugiye kwibonera ukuri kuruta ibihimbano, icyizere kuruta ubwoba. Aya matora nayo gukora ibiboneye icyubahiro ndetse no gufata abanyagihugu mu buryo bubaha agaciro. Ibyo ni ibintu mutigeze mubona kuva mu myaka ine ishize. Nubwo bigaragara ko abakandida bombi baboneye amanota menshi mu kiganiro mpaka cyabo cya nyuma, nta n'umwe muri bo washoboye gutsinda mugenzi we cyangwa se ngo avuge ijambo ryahindura icyerekezo cy'uko kwiyamamaza bihagaze kugeza ubu. Nubwo bakomeje guhangana no guseserezanya, iki kiganiro mpaka cyabo cya kabiri kibaye haburi minsi 12 ngo amatora abe cyagenze neza ndetse nticyagaragayemo amagambo y'urwango nk'uko byari byagenze ubwo bahuraga bwa mbere mu mpera z'ukwezi gushize kwa cyenda. Uwari uyoboye ikiganiro Kristen Walker, umunyamakuru ukurikirana inkuru muri Presidency ya Amerika, yashoboye kugenzura imigendekere yacyo ku buryo nta kurengera kwabayemo. Abakandida bombi ubu bari mu kigero cy'imyaka 70 bacanaga mu ijambo, ariko kandi si cyane nk'uko byari bimeze mu byumweru bitatu bishize. Ku ruhande rumwe, ibyo byatewe n'uko akanama gashinzwe gutegura ibiganiro mpaka by'abakandida perezida kazi imyaka mikoro y'umukandida mu minota 2 igenewe mugenzi we, byatumaga mu gihe babaga bajya impaka ku ngingo esheshatu nshya, umwe yashoboraga gusubiza adaciwe mu ijambo na mugenzi we. Aka kanama kashyizeho gahunda yo kuzimya mikoro mu rwego rwo gufasha Abanyamerika batora nibura bake basigaye bagaragaza ko batarafata umwanzuro w'uwo bazatora ngo bashobore kumva neza aho buri umwe ateganya kuganisha igihugu mu gihe azaba atsinze ndetse amaze kurahirira inshingano ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ibyo rero bishoboka mu gihe buri umwe avuze neza nta umuciyemo.
Mubandanya gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Utugeze kuri wa mwanya tubashikize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, imfungwa zirenga 700 zahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza umwaka ushize, n'ubu ziracyari muri za gereza zitandukanye z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'imfungwa arabatabariza. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ingingo y'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ku banyororo iheruka niyo wahoze atwara Burundi nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza hari tariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi 2019. N'ingingo yanezereje abatari bake, yega abanyororo barenga 300,000 ababwirizwa gutora koyokwe kubera iyo ngingo, n'abagwaye indwara zidakira, abaciriwe imyaka itarenga 5 yo gufungwa, abagore bonsa n'abibungenze, abageze mu zabukuru n'abarengeje ca 4 c'igihano bakatiwe. Nyamara inyuma y'umwaka urenga ishirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo ryabyigije Ijwi rya Amerika ko hakiri abatararikugwa kandi bari muri uwo mugwi wabahawe ikigongwe, abo barenga 700. Jean-Marie Nshimirimana arongoye iryo shirahamwe.
N'ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo baba baragabanutse muri uyu mwaka wa 2020, ariko bakaba n'ubu bakiri mu mvuto. Birateye amakenga, ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganje w'ubutungane ari gitega. Abanyororo baramutuye ayo makenga yabo, baranamubwira n'icyo kigongwe umukuru w'igihugu yari yagize Petero Nkurunziza. Turazi neza ko yavuze yuko mu minsi izagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza adushikiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu. N'ukuri afata ingingo ibereye kugira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere.
Ishami Akate Burundi naryo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ryo ryongera ko hari n'abarangije ibihano byabo ariko bakaguma bafunzwe. Jean-Claude Ntiburumunsi aje rugisata c'amategeko muri iryo shirahamwe uburikorera hanze y'igihugu, avuga ko uko kutarekura ababifitiye uburenganzira bituma agateka kabo gahohoterwa.
Turavuga nk'abanyororo usanga barejejwe n'ubutungane, akaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo, n'abandi barose kwidegembya by'agateganyo byo bita liberté provisoire kubera imanza zabo zikaba zikiburanishwa. Uno munsi baracyari mu ibohero barankiwe gusohoka. Igitigiri kinini cy'abanyororo nabo nyine tubisanga mu ibohero rikuru rya Mpimba. Twarabonye kandi n'ubwishi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye. Iratangana nk'akarorero ku ibohero rya Mpimba. Uno munsi ririko riregereza abanyororo 4,600 mu gihe bari batashobora kurenza abanyororo 800. Ntibitahuritse rero kumva ko umushikiranganji w'ubutungane avuga ati banyarutse imanza zihere kugira ngo amabohero agabanuke nk'abanyororo. Mbwa muri uwo mwanya nyene hakaba ariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo babandanya bapfunzwe.
Abo baharanira agateka kazi na muntu cane cane akabafunzwe basaba ko agateka k'abanyororo kogarukirwa.
Iyo hari ingorane za politike, ubutegetsi bujya bwihutira mu gupfunga kugira ngo butere ubwoba abandi abatavuga rumwe navyo canke ababikeka ko batabashigikiye. Ibyo navyo bigaca bituma nibyo ubwo ayo mabohero yuzura akaba umurengera. bifise n'ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko nk'uno munsi biko biragorana ukuntu abanyororo bagaburirwa mu mabohero atandukanye kuko henshi usanga atabiharage bihari ubundi ahandi naho ugasanga harabuzifu no kuvuga ko n'igihugu gihatera uburyo bwinshi bwari gukoreshwa mu bindi eka mbere ukabona yuko n'amagara y'abanyororo agiye kumererwa nabi
no mugwi w'igihugu wigenguje rero gateka kazi na muntu CNIDH uvuga ko urajwe ishinga n'ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo no kudafungura abanyororo bahawe ikigongwe Six Vinyine Muraba atwara uwo mugwi yabibwiye Ijwi rya Amerika
irekugwa ry'abantu biciye ku kigongo cy'umukuru w'igihugu bikurikirwa n'ingingo hari ingingo itegerezwa kubaho ikandikwa kugira ngo itunganye neza ingene iryo rekugwa rizogenda n'abo rizofasha ibyo rero bitagiye mu ngiro ntibashobora kurekugwa mugabo icyo si kibazo twebwe dushobora kwishyura icyo ni kibazo dutegereza kubaza abajejwe ubutungane cyane cyane tukabona yuko ingingo yose iza igabanya igitigiri cy'abafungwa twebwe turayishyigikira ahubwo no kuraba hoba hariho ibikorwa cyangwa ibindi bihano bishoboka hago ishira imbere kuza gufunga umuntu
mu Burundi hari amabohero makuru 11 n'ibibanza bibiri byo kugororeramo imiyabaga ifunzwe itarakwiza imyaka abafungiwe aho hose barenga gato 10,000 kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu badashika 4,000 kongweze ubushiranganje bwa gateka kazi na muntu bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi atatu aheze Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegagezwa muri ubwo bushiranganje yamenyesheje ko bagiye kugendera amabohero atari make yemeje ko mu mezi atatu ari mbere ubwo bushiranganje buzogerageza kugira ngo abafunzwe bidakurikije amategeko canka bahawe ikigongwe barekugwe Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abatwara taxi moto mu murwa mukuru w'u Burundi Gitega barinubira imisoro ikabije bakwa n'ishyirahamwe ryabo Amotabu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ubutegetsi ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Muru kwezi kwa chumi konyene abagendesha mapikipiki yo guca amafaranga ku mugwa mukuru wa politiki ya Gitega bemeza ko ari kubatangishwa amafaranga atari munsi y'2,700 by'amarundi ayo maheragizwe n'2,200 byo kugura umwambaro mushasha amatagisi ya komine yagera ku 5,000 hamwe n'ayandagenewe ishira hamwe bahurikiyemo ya Motabu abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bifata nko kuyibwa kuko n'imyambaro mishasha baguze ikigo cy'igihugu kigeje kwegeranya amatagisi n'amakore Ober cyabujije kuyikoresha kivuga ko yashyizwe ku isoko ata amatagisi yabanje kuriwa
cewe vy'amajireje na vyakiriye nabi kubera badufashe ku ngufu Ege turi ku parking bararungika abasekirite bakaza bakadufata. Je namaze iminsi ibiri ndayiguze hama amaze kuyambara umusugira kabiri bacha bambwira ngo Obeyeri gufashe ikagufata urahanwa izo ngo zigire ntizarishe Obeyeri. Kero cha turagira ubwoba sha turazikura. Ureye tubona gahengwe ko yatagiye twambaye mugabe urumva birababaje kubona tutambara umwambaro kandi twarawuguze. Twitwaribwe cyane gose ku nguvu kandi. Yego.
Twaribwe. Niko baje biyadukiza na komisera tigera bwirishye nama tugire ti bimezuko kabona badufata batigeza agirisha inama ati abamotare mitegure chanke mustano yavuga ati bimezuko chanke bora matatu gire ati nuko mutoto tuhurire nga mukoranya motare mwese bagirisha inama musi munaka jire irakenewe ibyo byose ntazigeze bipfuko ehumba tarubusu hari haya hanyene bari baduhaye asana bre nubwo kukari bwoko bubiri ayo yose nta wuzi ngo byahereye byagenze uko byahereye aha urumva ni ibintu by'ubusumo
Jean Claude Sabu kwigurukegera cyo twara motabu mu ntara ya Gitega atahura imyidogo y'abanywanyi bishira hamwe giyiwe asaba ko zibo mu Gobert kwegera iyo shira hamwe kugira ngo bavugane akemeza kumwambara umushasha uzwi kugera ku rwego nshikiranganje
umuntu yabakeneye kumenya inkuru y'ukuri keza iwacu kubiro tukamwekana n'icyo iyo tuvyakiye kugira ngo ivyo yayimagire aboneke mushikiranganje arenza avuga ko ibintu byemewe nibaze yuko ari ibintu natwe twakoreye ko tukabona yuko byoba biri mu muco ku mateleviziyo byaraciye ku maradiyo birahaci yego jyamaza Obera ari kikeneye yoza ku biro bitwara umutare hanyuma bakabazaho ivyo bintu apana guhohotera umutare tutwara kombonumenga no kubahohotera igihe hariho aba batwara ku biro n'ivyo bintu ariho byagurishirizwa byiza borekana abo umutare bakaza ku biro bitwara umutare bahama akaba ariho babariza ivyo bintu byayo macire
iruhande y'imyidogo abakoresha amapikipiki aca amafaranga igitega babazwa n'amafaranga bakwanishije hamwe ryabo motabu kandi ku bwabo ataca aciye ko narijya ibyo ribemerera gukoresha aka gatererano kabo bitarigera bishirwa mu ngiro
piparking iwacu twe baturihisha igihumbi ayo mafaranga twe n'icyuzi n'icakora aturisha igihumbi ku wundwi ibyo bibaze byose je niyumvira ko twokora inama hama ko bakoresha inama hama tukabyumvikana tukaraba uko n'ibintu byogenda dukorohereza adufata nko kumenga tubanyamahanga ntiturumvukira z'igitega badufata nabi cyane
najya nta wuzi yaherera mutama n'ingorana ha n'ingorane nta wuzi yaja naho mu motara giri kibazo urumba narimenye hayi dutanga intere yana batubwira ati na 5 umotara gize kibazo baze barabinge ne bamufasha ayo yose ugize kibazo nta numwe amenye yahereye amotari bafasha ngo yagite kibazo
sabu kwigura amenyesha ko aya mafaranga atagitozwa ata makosa ku nzego za izirongoye ishyira hamwe ry'abanyonzi b'amapikipiki acishwa amafaranga mu minsi heze imbere y'uko zisubirizwa
ibintu by'amafaranga 500 je ndibaza ibyo obi yamaze igihe bihagaze bihagaze mbara abashe parikingi nta muntu n'umwe yabatwara amafaranga ko ngaha ku biro bazana igice cyayo bagize ayandi bakagumiza hariya amotari no kuvuga yaguma kuri parikingi wabo ayo ku biro akaza biro tukifashisha kuri hamwe ibiro n'indi bikoresho vya misi yose vya jeni baza yuko ayo mafaranga bagomba kubaza abo bazaba batwara ku rwego rwa parking abamotari bagitegana basaba ko botungana bakareka ibintu by'ibihuha iyo umuntu yambaye ikintu hoza gufatwa ariko baradandaza kuko tubidandaza ku mugaragaro ego ntiba twinyegeje
bamwe mu bagendesha amapikipiki bemereje ujya Amerika ko kubituro vyabo ata amafaranga bagitozwa ku munsi nkuko vyahora ariko nubundi ntibatahura ingene basabwa imyambaro mishya hari n'indi ari
ba utarashira ntangaje kupera na jenda yose yake cimbe navuga ati ko bavuga ati bazanye zishasha nagira nti abazisanga mu bezo guma bazibambaye izo nyene canke bavuga ati zizane nibiburi buri tufume basi mwe mwari muzifise tubaye zishasha mu mugabo muri 1000 mugabo bavuze ati izo za kera ntizigikora turi muri leta nshasha dutangura na bishasha
demire disney kweri twari twavuze izindi twaguriye kuzinda ahubwo twosaba yuko bo dushumbusha tukazibasubiza ahubwo bakadusubiza amahera yacu kwaribwe gose
kigobe ahubwo ubu ntaco kirashikiriza kubijanye n'imyidogo mu Burundi amapikipiki ni bwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu n'ibintu ku munsi ku munsi yakoreshwa ku kazi amaze guharurwa mu gihugu cyose yarenga 2025 Roger Burika neza ijwi rya Amerika
Imunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibasiwe n'indwara ya malaria. Ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Lusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi 700 banduye iyo ndwara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Lusenda.
Ugeze ku kigo nderabuzima cya Lusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi bamwe mu bagwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza marari benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini abandi nabo bandikiwe ibinini bivura marari batije Slen yaramaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi
marari ni nyinshi abantu ni benshi abaganga bararuha bashobora kugenda mu gatondo ukavayo saa 10 saa 9
kubera
abantu ari benshi bagwaye marari dusaba yuko bokongereza kwanza abaganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari gihe bakuvura ugasanga baguhaye serumu imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serumu ziraheze bigaca bisaba kumengo wewe uja kwironderera kandi ni nkako turazigura nk'iyo tumanutse akarorero hari yepfo mu Rusenda hari gira tubwira ati nimugure ngaho iyo ziheze ucutaha ugacujya bo karondera umuntu mugopesha 100 kazomwongera 5 upokeye nuko tugasha dukura tukivuza.
Manirakiza Ernest yemeza yuko nubwo indwara ya malaria ibibasiye bafite n'ikibazo cyuko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone, bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro.
Twebwe ikibazo cha malaria ngaha nico kiduhanze cyane. Iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malaria bakayigutoramo, biradutangaza ko nuko baguhereza ibinini bibiri bakuhereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti kuntuzeye kugafishi ukaraba wa muti banditse kugafishi bakurundika kuri farumasi batigenda ugere kuri farumasi ngaha nta miti dufise. Twebwe duheruka imiti tubona yinjira hari ariko kugire bayiduhereze ntayo baduha gatwimo dakishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko akemwe imisi ibiri imisi itatu bakugira ku miti atayihari yahetse kugenda kuri farumasi nta twebwe baturungitse kuri farumasi. Ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri farumasi tuyakura hiye kujya ho nyene turiko turabura ivyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri farumasi kandi twabuze nayo tujya abana cyane cyane aha irabahanze bobo no kwaduka gucibwamo bakibacibwamo.
Iyi ndwara malaria imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu nkambi.
Yewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo 40 by'ubushyuhe baramakaka agaparti gatoya ka kwarutemi ndamuha umwana arahagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranefu mu iyo minsi nyine ikurikirana. Nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwanda mu miti byanga nje ndavuga ati none muraha kuvura umwana mu mongeze yindi miti kandi ndimo kumuhereza ibi binini mwampa atagihinduka umuri ari umuriro nkengera guhitamo mvuga uti umubiri zindamwine mbona umuri urashize.
Izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka w'2018 zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malaria yiyongera. Nyanzira Chantal yaragwaje abana babiri
misegetera je ndibaza aho bahaciye nk'umwaka nino sata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malaria yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya Rusenda kubera ata misegetera tugifise imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kubera dumusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri ateye valere nino uca utangura gutaboka ugenda kufundika ubufundo umwana aciyemo uraza abana tweze dufise abana birakorwa misegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya muko nyene kandi ubona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butariko bashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga baguhaye imisegetera itatu ibiri none uca uyiryama mu gute babandi ntibajya ntibaronka umusegetera nkaje ikuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa bajyama kubera hariho bakuze nabo tujyamana n'abandi n'uburyamo bune ariko babe baduhaye imisegetera itatu ubamo na cyenda bahebera jenza kugura 2005 nonaguze waheze watabagwetse warangiye n'ubabo bana nta misegetera bafise.
Umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Rusenda Bwenge Peshe avuga yuko kuvaho imvura y'ukwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malaria haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu Rusenda wiyongereye. Uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malaria yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutangira zitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka. Vedaste Ngabo ku bw'Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mudara kivuye
nshuti mwarimu duteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.
Afrika yabaye kisubizo chachu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo chachu Mugucerera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo chachu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye kisubizo chachu
Tubashimiye bagenzi bacu badushyirira makuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki